ko general subitumire mugabo bwarwo tumire bwo kuba ku tariki 9 gushaka ku 12 ubu rero se yuko ishora kuri ibi tariki ntibatubira neza kwako kwaruko bizogenda mugabo turarindiri
muzoshika aho ibigano bizobera ryari bizobera yarusha
urumva sishora kumenya ntitoshika ryari kandi nawe wumvise ngene nyishuzi taratomoka neza kubwa mbere bari batutumiye kubagira ikintu cy'icenda mugabo bavuga ko 12 amboshayo kandi wa nukugene n'uburyo bushikayo babutanze bikaboneka gushika ubu rero ibyerekeye itike y'indege ndaza turabona
ariko murafite umugambi wo kuja muri ivyo biganiro
ibiganiro umuntu ntashobora kutabijamwo iyo byatumiwemwo bigatumirwamwo uko abantu babiteguye kandi babyumvikanye
mwebwe muri murunani senarede ariko amatwa dusumira aba urunani senarede ntigwatumiwe nk'ubwo runani muzogenda muri ibyo biganiro kandi muhari senarede uvuga ko atamuntu n'umwe ahurikiye mu runani ashobora kuja mu biganiro naho iwe yatumiwe kugatwe kiwe
ni ngomba yuko iyo umuntu ariko arondera amahoro abarundi bakeneye agira utwikoro twose kugira ngo bafashe gushikira ayo mahoro kandi uwo muntu wese biraba natwebwe gusa tuzoje mu byo biganiro ni nabo nyene babitunganya eka n'abandi biraba mu Burundi na cyane cyane aba bari mu nzego z'ubutegetsi cyo gituma umwe wese ategeza kugira uko ashoboye kose ntabe intambamyi y'abandi cyo rero zipfuza cyane kandi ashyigikiye SNRD bavuga bati abantu bose bajye muri ibyo biganiro ndibaza mbere yuko n'ibi bituma bizabirahindagurika biteba ari uko abantu ariko arondera ingene bose boja muri ibyo biganiro
mu gihe moja muri ibyo biganiro Senarede yavuze ko atamunywanyi wayo ishaka kwajamwo ibihano Senarede izofata mu nzo vyemera canke muravyiteguri
uvuze bwa mbere nyishutaguhaye kuko je navuze yuko umuntu yokora kugira ngo abo bose birabajeyo Senarede rero ijeyo kandi nakubwiye yuko nanje bonumengo igituma ariko birateba ari uko abantu ariko araraba ingene abo bose bashobora kuja muri ibyo biganiro icyo kibazo rero bajije gusa ngo kwishura ntarabona neza inyishu ya nyuma ariko bategura ibiganiro bamaze gushikako
ese ubwa mbere umuhari Senarede usigurira umuhuza n'abahuza ko umuhari Senarede wutumirwa nk'umuhari Senarede barabategetsi barongoye ibyo biganiro cyane cyane umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yaraje mu Bubiligi amasomo yandi barabonana na Senarede ariko murabona ko ubwo butumwa butaje inyishu ikibazo nababaje n'ikibazo gitomoye muriteguriye ibihano byofatwa na Senarede mu gihe mujayo batabahaye uruhusha
nanje ndibaza yuko inyishu itaguhaye atayitomoye gusumba ngaho kuko niba n'ubu batarashobora kuvuga tariki n'iyi ni ukuvuga yuko abantu ariko barondera ingene impande zose zikenewe kugira ngo byose cy'urunshigwe neza zoshobora kuba ziri muri ibyo biganiro aho rero no gusaba yuko ikibazo nk'icyo wokimbaza tumaze kubona inyishu ya nyuma izo ivuye mu ariko aratunganya ibyo biganiro
nacyo muzoduha inyishu imwashika hariya ariko icyo numvise mu ntango ni uko mwebwe mufite umugambi wo kwita ibyo biganiro
navuze yuko nshikiye yuko abo muri Senarede wotumirwa nka Senarede
icyo ni icyifuzo
yuko icyifuzo nicyo ni naho mpagaze uyu munsi abantu botumirwa nka Senarede